ishigwaho ry'abahuza ku mitumba n'amakarte agize Burundi leje gukuraho ugwego rw'abashingantahe mu gihugu rifite intumbero yo kugabanya amatati yo mu kibano nk'uko biri mu itegeko rishira ubwo gwego riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka umutumba n'amakarte wose mu girenga 2019 iri mu gihugu ubwirizwa kwitorera abahuza 15 barimo abagabo n'abagore ahejeje gutorera ku mutumba iwabo mu ntara ya Kayanza umushikiranganje mushasha w'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere Martin Interetse yasiguriye abamenyesha makuru igikogwa nyamukuru c'abahuza batowe
bavuga ko ari nka sentare ku mutumba kugira bahuze abafitanye amatati ntawo bihuriye rero nawo ku mutumba n'umutumba nawo mu ntwara biratandukanye abahuza ariko batogwa uno munsi niwe zishatangura gukora ku kazi abo bashinga ntahe bahora bakora
ikindi gikogwa gikomeye kirindiriye iyo ntahe yo kumugina na matati y'amatongo ari nayo afata ikibanza cya mbere mu manza ziri mu masentare y'intango ubutwari inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohagera nawe nyene yagiye gutorera mu ntara avukamwo ya Bujumbura yateye akamo abanyagihugu kabasaba kugumiza ijisho kuri abo bahuza batowe
abene igihugu basanze harimwo umwe canke babiri batariko baragendera ibanga ryo gutunganiza abantu abene igihugu bazosaba yuko abo bantu babogozwa hanyuma basubirizwe n'abantu
iyo ntayo kumugena niyo izorunga ikimanza zayinaniye mu masentare y'intango ico bikoze harabafise amakenga kugwo gwego gwashizweho ku mvo za politike ni nka bamwe mu bagize umugambwe SNL utavuga rumwe na leta mu ntara ya Ngozi bamwe muri bo babwiye Ijwi ry'Amerika ko ku mitumba 10 y'amakomine 3 ariyo Nyamurenza Ngozi na Kiremba abaturuka mu mugambwe SNL bankiwe kuja ku rutonde rw'abitoza no mu Ruyaga mu ntara ya Bujumbura rurare ni nk'uko abanyagihugu berekanye amakenga bafite maze bituma badatora
icyo bitangaje ni uko twasanze abagabo twari twizige bimvuga kuri bose babakomboye babakuyemo bose
ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje ko abo bahuza nibamara kurahira bagatangura amabanga rya itariki 15 z'uko kwezi kw'icyenda ugwego rw'abashingantahe ruzoba rufotswe mu gihugu cyose amashyirahamwe yigenga ariyamiriza icyo gikorwa cyo gufota ugwego rw'abashingantahe bamye batatura abatase bagaca imanza mu kibano kuva ku ntwaro ya cami urunani rw'amashami yigenga Force rubona ko ari igikorwa gishobora gucanishamwo Abarundi amashami yigenga arafise n'amakenga kandi ko ashobora kujamwo imvo za politike bigatuma hatogwa abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi gusa Ernest Nkurunziza umunyamabanga ashingwa bikogwa urunani Force kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika ati ubushingantahe no mugenzo nibanga bitazokwigera bizimanga na
twagomba kwibutsa ko ubushingantahe ari banga arakarorero ari umuco n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi kubutakaza no gutibanga no guta umuco no kwishyira mu muzimagiza no kugira urwaruka nk'utunyugunyugu tuguruka tutazi iyo tuja ubushingantahe si intwaro ya politiki gushyiraho umushingantahe mu mico y'ikirundi n'umuntu abantu bose mu kibano ciwe birukira kuko bamushimye ko ari imvuga kuri akunda gutunganiriza abantu ataco asavye
abo baharanira agateka kazi na muntu bemeza ko iryo fotwa ry'ugwego rw'abashingantahe rizogira ingaruka mbi nyinshi mu kibano yamara bakongera ko n'ubundi bari basa n'abarengewe n'ugwaruka rw'imbonera kure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara zimwe zimwe bibutsa ko kuva umugambwe CNDD-FDD uja ku butegetsi mu mwaka w'2005 wamye uvuga ko ugwego rw'abashingantahe ataco rumaze mu gihugu umukuru igihugu Evariste Ndayishimiye mu kiyago aheruka guha abanyagihugu n'abamenyesha makuru yari yamenyesheje ko abashingantahe atajambo bazosubira kugira atayemeza ko ubwo gwego rw'abahuza ruzogabanya igitigiri c'imanza ziri mu masentare y'intango
ubwego rw'abashingantahe ni ishyirahamwe nukuvuga nka societe civile tufate nabantu baba nyene bagafasha abantu kugira bagira umwumvikano kubera hari harabuze nyene iyo ntahe yo kumugina mugu no munsi nukuvuga imanza zo mu kibano z'amatongo baraturubanza kujya biri hanyuma ubonye utorohewe ukunguruza mugabo kare ntizipfa kunguruza ugiye muri sena ushaka wumviriza abashinga nabo kumutuma cyangwa kwigira ubwo nyene muri sentare y'intango mugu rero ntuzoja muri sentare y'intango uterekanye urupapuro bakurudikaye rwo kunguruza
ubwo rwego rukokira ubushikiranganje bw'ubutungane ubwo nabwo bushikiriza ko ari igikorwa gikomeye mu itunganywa ry'ubutungane bwegereye abanyagihugu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.